mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Turasaba yuko amategeko yakubahirizwa maze akaba kurengera abakozi uko amategeko abiteganya. Umuntu ntikore ico ashaka mu gihugu kandi aramategeko agenga buri ciciro.
Uyu ni umwe mu bigisha bo kwishure rya APF Mweya riri mu karere ka Rubavu ni mu gihugu c'u Rwanda. Asaba ko bene abagenzi be bemeza ko birukaniwe mu mirimo yabo bidaciye mu mategeko barenganurwa bidatevye. Iyo nkuru niyerekeye iyikena ry'imiti mu ntara ya Gitega mu gihugu c'u Burundi. Turazigaruka ko handi hato mube hagufi ya maradiyo yanyu. Ako munkundire mbanze ndabwire muri make ko Jean-Pierre Bemba umunyekongo yahoze ari umukuru w'abarwanyi itezwe kuri wa gatatu mu gitondo ku murwa mukuru Kinshasa aha bamushigikiye hamwe n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati ku munsi wa kabiri batanguye kuganira ku bijanye n'umuzo we muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inyuma y'imyaka 11 atarangwa mu gihugu. Bemba yifuza gushikira mu nyubako y'umuryango wiwe iri mu gice cy'abakire cha Gombe hagati ya ambasade z'ibihugu vya Turukiya na Canada. Yamara abategetsi ba leta ya Kongo ntibashaka ko aba muri ico gice kirimwo inyubakwa y'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'inyubakwa ya Perezida Joseph Kabila. Yatangarije ikinyamakuru ca Birigi Le Soir ko afise imigambwe y'ugutanga kuri uno munsi ejo kuwa kane w'indwiza kandidatiyo yiwe y'uguhiganwa mu matora mukuru y'igihugu ategekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Ikiringo ntarengwa co gushikiriza amakandidatiyo ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Uwundi atavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mahanga Moise Katumbi nawe yavuze ko yifuza gutanga kandidature yiwe ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 8 akivuza ko kuwa gatanu itariki zitatu azoba ari Lubumbashi. Abanyezimbabwe baracarindira ibiva mu matora ashobora guhindura ibintu kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu bwasanzaye. Abitegereza ivya politike hagufi ku murwa mukuru wa Zimbabwe Harare bavuga ko atabibazo biboneka vyibonekeje igihe ibibanza vy'amatora vyugara mu masaha akuze yo ku muhingamo wo ku munsi wa mbere. Elmar Brock ayoboye indorerezi z'umuryango w'ibihugu vy'Uburaya yatangaje ko amatora yabaye atakibazo na gitoyi mu bice bimwe bimwe vy'igihugu. Yamara havuga ko mu ndi bice amatora yaranzwe n'akajagari gakomeye cyane. Ijwi rya Amerika ryaragendeye ibibanza by'amatora bitatu ku murwa mukuru Harare mu gihe ibibanza by'amatora byariko birugara. Yamenyesheje ko igitigiri cy'abitabye amatora cyari hagati y'ibice 85 n'ibice 92% ku ijana. Abakozi bari mu bibanza by'amatora n'indorerezi ziserukira imigambwe batangaza ko atayibazo bigaragara byibonekeje umunsi wose amatora yamaze. Amatora rero bizoyavamwo bizomenyekana ku munsi wa gatanu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
Nongire ndabahe ikaze nshuti bakunze ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi turagihera mu gisata c'indero mu gihugu cy'u Rwanda aho abavyeyi barerereye mu ishuri rya APFM yahiri mu karere ka Rubavu bavuga ko amakimbirane harivugwamwo ariko agira ingaruka ku bana babo bahiga. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwo buvuga ko iri shuri rishobora gufungwa mu gihe ryonanirwa gukemura ivyo bibazo. Claude Ganza munyamagana arakomeza n'inkuru.
Na makimbira navugwa hagati y'ubuyobozi bw'irishuri ryigenga n'abarishinze. Abanyamuryango batangije irishuri bavuga ko umuyobozi waryo mukuru ari nawe muvugizi waryo asa nk'uwarigize irye bwite, akaba ari ufata ibyemezo uko abyumva ku buryo basanga baratakaje ububasha kuri ryo. Pasteur Rutezimisi Damien na bagenzi be basaga 40 bafashe icyemezo cyo gutumiza inama rusange bagashakira umuti ibibazo byugarije irishuri ryabo. Avuga ko bahagurutse nyuma y'inama zinyuranye zagiye zifatirwamo ibyemezo birimo no guhagarika umuyobozi wabo ariko akanga kwemera.
Ibyemezo byagiye bifatirwamo arabizi ariko ntabwo byamubujije kubinyuraho. Agakomeza gufata ubuyobozi wenyine biramuka bidakemutse yaba ngombwa wenda ko tubijyana no mu nkiko, kuko ntabwo uyu munsi umuntu umwe yafata ibintu by'abantu benshi cyane ngo abigire ibye abiyobora uko abyumva abikora uko abyumva abantu be kugira ijambo bavuga.
Ibibazo byo muri iri shuri bishingiye cyane ku miyoborere abakozi baryo na ba nyiraryo bavuga kwidahwitse. Hari abarimu bavuga ko birukanwe bidaciye mu mategeko, nabo bagisaba kurenganurwa.
Turasaba yuko amategeko yakubahirizwa maze akabo kurengera abakozi uko amategeko abiteganya. Umuntu ntikora ico ashaka mu gihugu kandi ari amategeko agenga buri ciciro.
Babirukanye muri bangahe?
Baturukanye turi batatu, mu gihe mbere bari baduhagaritse turi abantu batandatu.
Ubundi mwari musanga mufite kontra y'igihe kingana iki?
Twari dufite kontra y'igihe kitazwi, iyo bita kontra indeterminée.
Umuyobozi w'inama y'ubuyobozi bw'ikigo APFM yari nawe umuvugizi mukuru waryo bwana Laurent Akaza ahakana ibyo gucunga nawe umutungo w'iki kigo kimwe n'ibirebana no kwirukana abakozi bidakurikije amategeko.
Nibo bacunze nawe bo bataye ikigo, ubu iki kigo gye nagisanze baragitaye bakimpa nta ubasha kukigeraho utanabahamagara ngo bazitabire n'inama. Gifite ubukene kibazwa amafaranga arenga miliyoni ijana, baragita ku buryo no guhamagara umuntu ngo yitabire n'inama atange n'ibitekerezo, wenda babibazaga ko ari ubutunzi ari amafaranga basabwa kugira ngo babashe kuzahura ikigo.
Batandatu muri barindwi bayoboranaga mu nama y'ubuyobozi bareguye, asigara ayobora wenyine. Uretse gukurikirana akarengane k'abakozi bavuga ko birukanwe hatisunzwe amategeko, umunyamabanga mukuru wa sindika y'abakozi mu bigo by'amashuri bitari ibya leta bwana Nkotanyi Faustin Abdon atewe impungenge zikomeye n'imyigire y'abanyeshuri bake bagisigaye kuri iki kigo bene cyo baryaniramo.
Mu by'ukuri nizo impungenge zacu twebwe nka sendika. Kenshi abantu baba bazi ko icyo tugamije ari ukurengera inyungu z'abakozi, ariko twebwe cyane turi mu bintu bijyanye n'uburezi, ntabwo wakumva mu burezi ko warengera abarimu utarengeye abanyeshuri n'ikigo. Uyu muntu rero cyarimo gukora kirimo kirashyira mu kaga ikigo kuba cyasenye, kuko ababyeyi ntabwo bashyira abana ahantu hari ibibazo nk'ibi.
Izi mpungenge nazisangiye na bamwe mu babyeyi bafite abana biga kuri iri shuri. Uyu n'umwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika uvuga ko abana be batangiye gusubira inyuma mu manota.
Mfite abana batatu biga hariya mu kigo cya Mweya, ni no mu bantu bazafata umwanzuro wo gukura abana hariya nibaramuka badakemuye ibibazo. N'abanyeshuri ubwabo barabitubwira kandi ni abanyeshuri bato. Nk'ubu hari umunyeshuri mfite w'umukobwa mu minsi yashize yabaye wa gatandatu, hari n'igihembwe yabaye wa gatanu, ariko ubu ngubu ari ku mwanya wa 17 n'umwanya wa 16. Ibyo ngibyo bigatuma dushobora kubafata umwanzuro uko abana batakwiga hari. Abanyeshuri kugira ngo bazamuke bajye hejuru barimo baramanuka bajya hasi. Ntabwo natwe tuzabyihanganira, abana dushobora kubakura hariya tukabajyana no mu bindi bigo.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ishuri riherereyemo buvuga ko bwasabye banyirira ishuri kumvikana n'ubuyobozi bwaryo bagakemura ibi bibazo, kandi ko mu gihe bananirwa kubikemura rishobora no gufungwa ku neza y'abana bahigira.
Ku bwumvikane bw'ababyeyi ku burenganzira bw'abana, reba nk'ishuri rifite abana babiri, ishuri rifite abana batanu, ni byiza ariko babiteganyije. Ariko wakwibaza niba batangiye no guhagarika abarimu, uko nyine uhita wibaza niba ibyo babona bihagije. Nubwo ngo igihe bishobora gusanga kuko batujuje ibisabwa na inzego zishinzwe uburezi, icyo gihe ishuri rishobora no gufungwa. Ariko si cyo kigamijwe, ubwo ikigamijwe no kugira ngo turebe niba bashobora gukemura ibibazo bafite.
Urusobe rw'ibibazo bitavugwaho rumwe byugarije iri shuri birimo no kumenya umubare nyawo w'abanyamuryango cyangwa abafite uruhare rutaziguye kuri ryo. Abanyamuryango bari batumije inama mu mpera z'icyumweru gishize umuyobozi mukuru waryo atajemo, bavugaga ko basaga 40, bivuze ko barengaga kimwe cya kabiri kuko bavuga ko bose hamwe bagera kuri 70. Umuvugizi w'iri shuri wavuga ko magingo yabadafite umubare ntakuka w'abanyamuryango ariko barenga 150. Iri shuri rifite icyiciro cy'incuke kigamo abana 18, icy'amashuri abanza kirimo 170, icyiciro rusange n'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye byigwamo n'abasaga gato 30, ku buryo nko mwaka wa kabiri nta munyeshuri n'umwe urimo, ahandi hugasanga hari ishuri ririmo abatarenze 6. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka nibwo biteganyijwe ko hazaba inama rusange yabanyirira ishuri ingingo yo gushyiraho ubuyobozi bushyika bigiteje urujijo, kuko itagaragara ku murongo w'ibizigirwa muri iyi nama, kandi hari abanyamuryango bavuga ko ubuyobozi bugomba guhinduka uko byagenda kose. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana rakenuye mu ntango nayo nababwiye ko Jean Pierre Bemba, umunyekongo yahoze ari umukuru w'abarwanyi, yiteze gushika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo azotange kandidature yiwe matora yimirije. Ariko Jean Pierre Bemba amaze kuhagera, iby'urwo rugendo rwiwe turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Makuru avugwa mu Burundi, havugwa ubukene mu ntara y'ubuvuzi y'akarere ka Gitega kari hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko batoroherwa mu kuronka imiti y'indwara zibakarira. Ibindi turabibaza umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika i Gitega, Fidel Antoine Sabimana.
Akarere k'ubuvuzi ka Gitega kagizwe n'amakomine ya Gitega na Giheta. Amakomine asanzwe ari nayo abantu benshi ugereranije n'andi makomine agize intara ya Gitega. Bamwe mu banyagihugu bivuriza muri ako karere bavuga ko imiti barinda kwigurira mu maduka adandaza imiti, naho bavuga ko imwe muri iyo itangwa ku buntu.
Aya ni bitworohera tujya ku mafarumasi. Aho tujya ku farumasi yemwe naho ubufisi ndayemwe utanga amafaranga nanarimwe bamvuye ku buntu bantu ramarari
cyimwe isange sinaho nino naho mvugwa ku buntu nje vuba mugabo ivyino ndabibona je bino mamenya kamahera nkatanga amahera nta kindi ndayagurana nayaguranye naho umwana araryama nyene cyangwa umugore akaryama nta hagushanza yaronkera ndayaroze nkaweza hamujana kwa muganga. Niko atamuti wagusaba bomba naho nabavimbizemo amaherije nabatoma nayo bomba.
Muganga Onesforo Nzigira bajya arongo ya karere k'ubuvuzi ka Gitega aremeza ko hari ingwara zikari abanyagihugu baba muri aka karere, agatangura tubwira izibonekeza cane cane
bonga mu karere k'ubuvuzi ka Gitega. Ingwara zigwiriyeho ni ingwara cane cane ni ingwara ya malaria, hariho ni ingwara usanga zijanye no gufungura nabi zifata cane cane abana, akaba ni ingwara kandi tujanye no gucibwamwo zijanye n'isuku, hariho n'indwara zijanye n'indwara zo mu gikiriza zikunda kubafata usanga bafite inkorora na cyane cyane abana. Nizo ngwara hanini ngaha dukunze kubona ngaha mu karere k'ubuvuzi.
Izo ngwara nka malaria n'indwara zo guhema nabi zikari abana bafite imyaka iri munsi y'5, abo nabo bakaba bavugwa ku buntu, ndetse na malaria ikavugwa ku buntu haba ku bakuze canke abana. Muganga Onesforo Nzigira bajya yemeza ko imiti ivura indwara zikari abanyagihugu ba muri ako karere iriho kandi ikwiye, akanemeza ko iyo miti itangwa ku buntu.
Imiti yo kuvura izo ngwara cyane malaria, izo ngwara zo gucibwamwo, izo ngwara zijanye no mihimba byemero byo guhema inkorora, imiti iriho ngaha mu karere k'ubuvuzi ka Gitega, kuko dufatiye kuri za malaria. Imiti ya malaria iriho, ipimo byo gupima malaria biriho. Nk'izo ngwara nabwiye zikwiriyeho zabizo za malaria, yaba iyo miti abarimije kiyagororisha yo kuvura indwara z'inkorora, yaba ibyo gucibwamo, ni imiti itangwa ku buntu.
Naho ku bijyanye n'indwara zifatira gufungura nabi, uwo muyobozi w'akarere k'ubuvuzi amenyesha ko hari n'amashyirahamwe bakorana mu kuzituza.
Hariho n'amashyirahamwe adufasha mu bijyanye no gufungura nabi, tukagisha bene igihugu ngene bategereza gutegura ifungurwa nshaca nafungurira abana. Nandi mwaro hakanye mashobora no gucayo mukaraba ngene twigisha mihana bakaregeranya ifungurwa, hanyuma hariho abantu bigishijwe ngene bategura izo mfungurwa, hanyuma bene igihugu gaca bigira hamwe tubasanze ku mitumbi wabo ingene bategura ifungurwa zo gufungurira abana, kugira tukinge izo ndwara zivuye gufungura nabi. Ku rwego rwose izo ndwara ziriko ziritabwaho. Ikibazo rero c'imiti c'ingene tuzivura nta kibazo ngaha dusanga dufite.
Muganga Onesforo Nzigira bajya asaba abanyagihugu kwama bitura amavuriro ya leta hakujagura imiti mu maduka y'imiti batabanje gusuzumwa n'abaganga bavyigiye. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Kende Antoine Sabimana harakenuye ivyerekeye gisata c'amagara y'abantu turaza kubibandanya mu mpera za kino kiganiro aho tubafitiye ivyerekeye ingene mwobungabunga amagara yanyu mu kiganiro c'amagara yanyu ariko mu kurindira turabanza dukwitire mu makambi atandukanye. Amakuru avugwa mu makambi turahera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho impunzi zo mu ikambi ya Rusenda zivuga yuko zitumva igituma ishami rya ONU rijejwe ibiribwa PAM ribabuza kugurisha udufungurwa riba ryabahaye PAM isigura yuko iyo ngingo yayifashe kugira ngo irinde izo mpunzi gusonza. Inkuru irambuye mu kiganiro Vedaste Ngabo yakoranye n'izo mpunzi.
Yongingo yo badufatiye kudasohora ibiribwa mu isoko cyangwa utwo wowe ufise kugira ngo uronke ifaranga ryo gufasha nditu yakira neza kuko urabona ukuntu tubaye ngaha muri iyi nkambi ya Rusenda benshi nta kazi bafise n'uburyo handi bo bafise akazi ariko ndikinziza ico twasaba twasaba umuntu amaze kuronka ivyo asobora kuvuga ngo yogurisha n'ukurondera hindura rondera ucudagara n'utundi nimbi zonja zomuherera ko ari imenya ntibagaruka kudayi ngo injya zaduhere ngo nimuduhe cyagihe kitaragera aho turabona ko baturenganya vraiment nk'impunzi uko twahora tubibona mutabira byahora biba nk'uko nyene mukaba nta muntu bafata ukazanuka gurisha ugahindura mutwo wiyumvamwe we ukacungana n'ijya minsi yawe igihe bazopokerera ko kutashobora kuba abana babo bosonza cyanke wewe byiza rero twatworohereza turonke ubwo bwigenge dusore n'abari nyuma y'inkambi nabo nyine turabona yuko ibitusora ko bibafasha ikintu nabo nyine ugasanga bamerewe neza ni mu bana babo bivanye na maisha kiri umwe wese
bashize yitege ko namuraze soka no mukeri mu nkambi tugumize mu nkambi umva ntushira inyuma yiso ntusohore inyuma y'inkambi ugumize mu nkambi ngo bari kuzogumiza injya
none se ubona ari zi ngaruka bizagira kubera mutabisohora
ingaruka tuzogeye niko dukeneye amahera kuyakoresha nta tuzoguma kubiharage kari byo twasohokanye muri foire umva ntibakeneye ko ntidushore tuzoguma duteka bya biharage ibiharage kandi urabona kamambiri zaduhereye ko nta mpuzu dufise nibareke tugurishe kuko tugurika kamambiri tugure n'impuzu twambara
kuri izi nga zaze zitebye kugira wigombore kugira abana barokore muri no nzara yanga mu nkambi bari guturekura tukagurisha dukenya kuko ntawo kuri no munsi mu ndwizi birage ibiharage n'ubwa mwoto n'ubwa bigori nivyosoboka bo tworoherereza nk'abana dufise natwebwe ntiwokura ngaha twegereye kino kiyaga ugi biharagi n'ubwa myumba ati n'ubwa bigori ngo bisoboke tena igihe uba bagiye kumugenza haguhidene ntiwoza kubwira ntiwoza umubwira ngo mwimore gupimira ngo bigori n'ubwa mwoto ngo akwemerere kandi yagombye iki yagombye yamaye amafaranga yiwe bo tworoherereza umva nitwofata munaka yarangombeseze intuze yarangombeseze itayiziwe ngo sanda ndamupimira ubufu n'ibigori ngo nibiharage ngo vyemere ni mugasyo kima mugafatanga namaze gufatangana gipolisi ndese kibagisika batsaba kubo tuzi ndane mugasyo
ntaje mvise abantu munani n'abantu munani bakeneye kuronka agahozo bambara bivuye mwizo kopo baduha naho dufise dukorera tugiye kwa muganga barakwandikira imiti ukivuza bakakwandikira imiti ngo genda kuri pharmacie kwigurira nayo ko twara dukura muri zijya fungurwa bakaba badufungiye amatera n'amazi ntituronzeho dushorera nitwagwara bijya biharage tuzobitora tubishire mu duhereza abana babinywe bibe ari byo binini bivamo tugiye kwa muganga badufata baturungika genda ku information yo bigurira plastamol niyo baguha aho baguteye malaria plastamol ntivura malaria niyo gugabanya ubushuhe bwonyene ikigira kabiri nkubu ibiratubyara duhereko impuzu twara duguraga huzu tukagenda tukikopesha hariya kuri bajya badandaza bakadufaranga tukagira tukaguraga huzu ku mukenyezi muzi w'umugore igura 18,000 none igunira ry'ubuvu tuzokwikorera twambare yamagunira n'abakenyezi bagiye kuzoza barambara nariko yabagabo hoho ingorane zitandukanye uduziri yaruguru kwishamba mu babembe muhuriye ugiye kurondera yurukwi bagutsindayo none kwa raducana dukara tuvuye hehe muri kwa dufungugo nyabona niba dugire ibikomeye nk'ubu tumaze amezi ashika kuri 4 kuri kwa gatano tutaronka gasabune n'uduzu twambara ehera abantu tukiro nk'utwo tumesuza none kwa uradukura agasabune hehe muri Jacopo cyane muri twatwo kujya ucarukanye kaguna k'umuceri ukajane mu isoko abapolisi baba bagafashe n'abasirikare none tugiye kuba gutese aho ko batuvatira ibihano binganuko niba dusubize muhira badupakire dutahe tuze kugwa muhiri wacu i Burundi
Akoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo ku ico kiganiro yakigiranye n'impunzi z'abarundi bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda. Mugenzi we nawe wo mu ikambi ya Nakivale Ignatius Bahizi yaganiriye n'impunzi nyene z'abarundi, bo bavuga yuko ahanini bahangayikishijwe no kubura inkwi. Reka twumve uko baca babigenza.
Irondeshe tukuvuga yuko ikoresha inkwinye n'udukara dukeya urabye nabira hari imbere kare yakano ko hari hano n'ukuvuga n'ubwo akoresha inkwi zibiri zirahisha hano n'ukoresha udukara duke nabwo kandi tugahisha.
Uwo numwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya Nakivale ambwira ubwoko bw'imbabura bitarondereza bakoresha kugira ngo barondere ubwinshi bw'inkwi n'amakara bakenera mu guteka. Yanansobanuriye uko bakora irondereza.
Turakoresha icondo n'amatafari n'imitumburi y'ibitoki mu gukora rondereza. Noneho uko tugikora dufata ibitumburi y'ibitoki rano kano kanogo kari hano naka kandi kanogo nakari haba harimo imitumba y'ibitoki no kugira ngo tuyivanamo turangije kurikora kugira ngo uranko zonyiza umuriro naho umuriro uzanyura naho azanyura inkwi. Noneho usaba tubaze gukoramo kano kananga karimo hariya hasi no kuvuga igerekano ko ari igihinkwi harakanaga gerekano kuzokoresha amakara mu gihe abuza amakara urakoresha inkwi aburi inkwi ukabura amakara. Hano harakanogo hano nakatuma umwotsi utazagutera mu nzu usohoka hanze umwotsi nakujya mu nzu.
Ubwo icyabateye kugira ngo mutangire gukoresha irondereza n'iki?
Ni ikibazo cy'inkwi dufite muri Nakivale cyane cyane ko nibitubona muri Nakivale bibisa n'ibigenda bikendera bibura n'ubwo tugerageza gutera ibindi.
Tuvuge ko buri munzi bakoresha irondereza.
Dufite n'abavolontere turiko turaka amavillage yose ku buryo buri rugo bazafite irondereza.
Ngo iwawe ukoresha irondereza iwawe mu rugo?
Kuri kose irondereza ndayikoresha y'ubwoko ariko icyiza cyayo cyane. Ubu rwose ubwo ireba hiraka. Iraka biteye ubwoba. Utwase dutatu. Inkoni bihiye kandi dukara tungana gutya kurushi inkoni uriye mukuri kose uroye uko bidukikije byifashe mu karere bisankaho byononekaye cyane ni kimwe mu bintu byatuma tugabanya nibura gutema no duti dukeya dusigaranye tukabasha kuba tutureberera bikazadufasha no gutera ibindi tugifite kandi tusangirira.
Bavuga ko ibidukikije byononekaye cyane cyane kubera umubare munini w'impunzi bakeneye inkwi bakeneye ibiti byo kubaka ku buryo ngo batemye ibiti byose byari bihari.
Mukuri kose ababa barahageze mbereho muri Nakivale twasanze amashyamba yagaragara yari ariho rwose ariko uko imyaka yagiye igenda n'abantu bagiye biyongera niko ibiti byakomeje kugenda bigabanuka bitewe n'iyo nkurikizi yo gutema no gucana.
Urakoze cyane. Witwa nde wowe?
Namwe murakoze. Njye banita Joseph.
Kandi wowe?
Nanjye bagita Shabani.
Okay. Murakoze cyane. Uyu mumama we namusanze yiga uburyo irondereza ikora.
Nayibonye mbona igomba kujya idufasha mu bintu by'amakara n'inkwi. Banyeretse aho gucanira amakara, banyereka yuko ntafite amakara nacana ku nkwi. Mbona ari nziza.
Ubona ko bisaba kandi koresha inkwi n'amakara bikeya cyane.
Bike cyane. Narebye rero mbona iyi rondereza nanjye nayishimye. Jyewe ubusanzwe iwanjye mu rugo ngira ikibazo cy'inkwi cyane kuko amafaranga yo kugura amakara akunda kungora. Rero iyi rondereza icyo nayikundiye ni uko amakara ntayabonye nacana ku nkwi. Impunzi zose muri rusange dufite ikibazo cy'imirire cy'imitekere kuko inkwi n'amakara biratugora.
None se irondereza ubonye wabonye amabwiriza yayo ujye kuzayikoresha?
Irondereza nabonye nzayikoresha kuko nabonye amabwiriza yayo numvishije ari meza nzayikoresha nta kibazo.
Okay. Nakivale ni imwe mu makambi manini y'impunzi yo muri iki gihugu. Icyumba cy'impunzi isaga 100,000 kuva hirya no hino ku isi yatangiye gutuza impunzi muri za 50 ukurikije ikigo cya leta cyita ku mpunzi. Kuva icyo gihe umubare w'impunzi kuva mu bihugu bitandukanye byo mu karere zihagana wakomeje kwiyongera. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Murumvise ka kazi kikabamenyesha ko ari umwanya wo gukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu no musimbenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura aragaruka ku ngwara ya mafigo. Reka tumuhe ikaze na mugenzi n'umuganga bari kumwe.
Amafigo ni bihimba bibiri biri mu mubiri. Abaganga basigura ko mu gihe akomeye neza ayungurura amaraso agasohora ibyunyunyu bidakenewe bimwe bimwe biciye mu mwanda mutoyi, eka mbere akanasohora n'amazi arenze ko mu mubiri. Mu gihe rero amafigo yatanguye kononekara, ibyo ntaba akibikora neza. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana, umuhinga mu bijanye no kuvura indwara y'amafigo, aratubwira ibimenyetso by'umuntu ayagwaye.
Iyo amafigo agwaye, ikintu cya mbere kiboneka nuko ibyo bicafu byateze gusohoka mu mwanda mutonyi bitaba bigisohotse, bigaca bituma umubiri udasubira kumererwa neza. Kigira kabiri, amazi yari mu mubiri arenze ko ntaheza nayo ngo asohoke. Muzoca mubona rero nk'umuntu afite indwara y'amafigo atanguye kuvyimba, akavyimba amaguru, akavyimba mu maso, bamwe bakavyimba inda kubera yuko inda ica yuzuranamo amazi, bamwe bikabagora ko bahema kuko umutima wabo wavyimvye canke amaha arimo amazi. Ibyo byose bikaba iyo amafigo yananiwe atagishobora gukora akazi kayo.
Indwara zimwe zimwe ziri mu bishobora konona amafigo. Muganga Sylvain Pierre atanga karorero ko ku ndwara yivuduka y'umurindi w'amaraso hamwe n'indwara ziva ku mugera wa sida. Iyindi iza ku isonga ni igisukari, aho ibice 80% by'abagwaye amafigo baba bayigendana. Eka n'abafata imiti kama, muganga arabagabisha ko ishobora kubangamira amafigo yabo. Uretse n'ivyo, muganga Sylvain Pierre Nzeyimana aravuga ko umuntu ashobora gufatwa n'iyo ndwara bukwi na bukwi bivuye ku ndwara ya malaria. Iyo nayo ikaba iri mu ndwara zigeramira abantu cyane mu gihugu.
Icyo ngomenya nuko umuntu wese agwaye malaria akwiye kumera amagabo kaje kwivuza kwa muganga akishigwa n'imenyetso, bamuhaye umuti akabona biranze kwa gufata kubera ko ayogwa cyangwa akabona ntashobora kunywa amazi menshi ngo amafigo yo gukora neza, acaje kwa muganga kugira amutere iserumu. Bitagenze gutyo amafigo aca sinzikara. Asinzikaye rero biragoye cyane kugira ngo umuntu ayavure, ariko arashobora kuyavura umugabo n'umugwayi araremba gose. Rero novuga nti umuntu wese agwaye malaria arashobora kugwara amafigo nubwo yaba yivuje. Nico gituma n'abaganga ndabahamagarira kenshi kuguma kurikirana abagwaye malaria.
Abantu bose baba bana cyangwa bakuze bashobora gufatwa n'indwara y'amafigo. Ariko rero muganga Sylvain Pierre Nzeyimana avuga ko abakenyezi bibungenze bari mu mugwa abantu ibangamira cyane.
Kubera yuko iyo umukenyezi yibungenze hari igihe aba impinduka mu mubiri ivuduka ry'umurindi w'amaraso ikongerekana, kandi ikongerekana gose ku buryo rimubera intambamyo yo kubaho mbere n'umwana afise mu mbanyi. Ntirigenda ritononya amafigo, kandi kenshi gose y'abagore bibungenze muhora mubona bavyimba amaguru. Hari abavyimba amaguru kubera amafyiga gwaye batari kubera imbanyi. Nico gituma abagore bose bibungenze bobona n'umuganga bagitwara imbanyi kandi akabakurikirana kugira ngo abone hakiri kare yuko umurindi w'amaraso uri kuraduga cyane canke amaguru avyimvye arondere neza arabe yuko amatari amafyiga gwaye. Nukuri abakenyezi bibungenze barakarigwa cyane n'ivyo bintu.
Aho ingwara y'amafyigo igoreye nuko nyene kuyigwara ashobora kuyimarana igihe atamusonga yumva.
Umuntu arashobora kugwara indwara y'amafyigo imyaka 10, imyaka 20 agwaye indwara y'amafyigo, ukebuke amafyigo aguma yononekara ariko umuntu atanakimwe yumva. Akazogenda kuvyumva ryari? Arembye, amaguru avyimvye, akaba ariwe umubwira ati erega n'amafyigo yawe agwaye. Kana kanabibona kubera yuko no kumwanda mutonyi ntabagisohoka. Agaca avuga ati kumbure amafyigo yanje aragwaye. Indwara zimwe zibaza z'amafyigo zirahari. Hari abantu usanga batanywa amazi menshi, ugasanga baragize utuntu tutubuye mu mafyigo tukazibira aho umwanda mutonyi usohokana birababaza. Ariko abandi bafite indwara zikaze z'amafyigo nukuri nta mugwa izo kumva kubwira ngo ndababara mu mafyigo, nta na kimwe bayumva ni indwara itababaza.
Icyo bikoze, uyu muganga w'umuhinga mu kuvura indwara y'amafyigo avuga ko ishobora kuvugwa igakira igihe umuntu yamufashe bukwi na bukwi kandi agacanyarukira kwa muganga. Ariko mu gihugu cy'u Burundi biracari kibazo kubw'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'ikena ry'abaganga. Icyuma gishobora gusubirira amafyigo mu kuyungurura amaraso citwa dialyse kiboneka mu ntara ya Karusi, imwe mu ntara zo hagati mu gihugu. Vyongeye n'uburyo bwo kwishikira bukaba buzimbye cyane. Aha kandi n'uwo amafyigo yamaze gusinzikara gose, birashoboka ko ayasubirizwa n'imiburiburi akaronswa rimwe kuko rishobora kumufasha kugumana ubuzima nk'uko muganga Sylvain Pierre Nzeyimana abandanya abivuga. Ariko ingorane igaruka hahandi ko atabuhinga bwo kubikora buhari mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muganga ahanura abantu kunywa amazi menshi kuko ari mu bifasha gukinga indwara y'amafigo. I Bujumbura, Diane Donse, Ijwi rya Amerika.
Yani ndonse harakinwe nino kuruwe duche du sozele likiganiro iwanyu munhara chuno munsi nchuti wa kunze marikomu natukumviza mwakoze ya koze engineer radios ya dufaje muhinga bwivyuma na inosan kimenye egera nije amaju indiani na hazwe tukwari turi kumwe na nje daifurize kuranigwa mubanyu no muvyanyu mubandanye mugira umunsi mwiza muze kuba hagufi ya maradio yanyu saa 10 mukiganiro muri isanga igihe cy'isaha 12 hamakuru tubafitiye mu kirundi tugiye kuyatunganya saa 1:30 tuza kwashikiza avuga ku isi na cane cane muri Afrika harimo ivyerekeye Pierre Bemba aze amaze gushika muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo.